Turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali abari muri Uganda no micungararo yaho turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe mu Rwanda impanuka y'imodoka yahitanye abantu batatu mu bari bagiye kuri stade ya Huye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi President Paul Kagame.
Iyo mpanuka yabaye abo yahitanye abavandimwe babo imiryango yabo cyangwa bakomeretse nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo.
Uyu ni President Rwanda Paul Kagame aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Huye kari mu majepfo y'u Rwanda. Muri Kenya abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari bateguye gukora imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Abahinga bigenga bishamwe mpuzamakungu ONU bagiriza impande za gisirikare zirwanira ubutegetsi bwa Sudani kwicisha inzara abanyesudani n'ibigirankana. Muri Amerika abanyagihugu barindiranye igishika ikiganiro mpaka ca mbere hagati ya President Joe Biden aramutse Amerika na Donald Trump yahuze atwara Amerika muri ano makuru murumva ivy'amasezerano ngenderwa ko y'iki kiganiro gifise ibitari bike by'umwihariko ikaze rero nshuti bakunzi mu idonido y'ano makuru yose tubafitiye n'ayandi tutarinze kubabwira tubabikiye. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu amakuru ya Africa tuhere i Nairobi muri Kenya aho no musa abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari bateguye kugira imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Iyo myerekano yo kwiyamiriza integuro y'iteka ryari rifise intumbero yo kuduza amatagisi yabaye naho Perezida William Ruto ejo ku munsi wa gatatu yahagaritse gushyira mu ngiro iyo ngingo inyuma yaho abantu bashika 22 bayishyizemo ubuzima. Abari muri iyo myerekano bari batangaje ko bagiye gusubira kuyikomeza ku nyubakwa y'abashingamateka uyu munsi kwa kane n'ubu bavuga ko batizeye Perezida William Ruto. Abapolisi bakoresheje imyuka ibabaza mu maso ku mirwi y'abariko baragerageza gukoranira mu gisagara hagati. Abasirikare nabo nyene bagumye bacungereye amabarabara ku murwa mukuru Nairobi naho ejo ku munsi wa gatatu sentare yasohoye ingingo ibuza kurungika abasirikare gufasha abapolisi igihe cy'imyerekano. Rigathi Gachagua icegera cy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu yarateye akamu urwaruka rwari mu myerekano karusaba guhagarika iyo rwari rwateguye kugira ngo rucire imbere ibiganiro. Mu myerekano yabaye ejo ku munsi wa gatatu abapolisi barakoresheje insoro zica mu gushwiragiza abari muri yo.
Frederic Mundikije urakoze utuvane muri Kenya udutwara muri Sudani. Abanyagihugu bigenga bishamwe mpuzamakungu ONU bagiriza impande za gisirikare zirwanira ubutegetsi bw'ico gihugu kwicisha inzara abanyasudani n'ibigirankana. Rapo yabo bahinga ivuga ko ababikora babikoresha nk'ikigwanisho. Frederic
bahinga mu njanyi n'agati ya kazi na muntu bakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa gatatu baragirije igisirikare cya Sudani hamwe n'umurwi wa gisirikare RSF ko bicisha inzara abanyasudani kandi babigira mpaka kugira ngo abo banyagihugu bicwe n'inzara. Ingwano imaze amezi 18 muri icyo gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abantu 14 yongera ikomeretsa abandi 33 nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Hari n'amakuru yatangajwe avuga ko imyifato yo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe n'ayandi mabi ashirwa ku rwego rw'ivyaha bityoza agateka kazi na muntu vyama vyakozwe. Ingwano yo mu gihugu ca Sudani hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'umurwi wa gisirikare RSF yatanguye mu kwezi kwa kane mwaka uheze niyo imaze gukura muzabo gitiri umurengera c'abanyagihugu gishika ku 11 million kw'isi hose. Ibitaro vyinshi vyo mu gisara ca Mundurman mu gihugu ca Sudani bisa n'ivyahebwe muri iki gihe abaganga bagabisha kw'ibibanza vyahora bikoreshwa mu kubaga no mu kuvura inguma bishobora kugarwa kubera ubukene bw'ibikoresho n'abarwayi umurengera.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku yindi migabane. President w'Urusiya Vladimir Putin uno musi yakiriye mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso Kongoro iwe ili Moscow, Sassou Nguesso ali mwategeti wa muri Afrika bagende Moscow. Muri kigihe Urusi yabwa hagurukiye migenderanire yabwo n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Frederic Ngundikije twacari kumwe.
Mu birori byo kumwakira Perezida Urusi yagize ati warakoze ibintu bikomeye mu ntumbero yo kunagura imigendanire hagati y'Urusiya na Congo. Waragize uruhara mu nama nkuru zibiri zahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Urusiya kandi uriko urakora ibishobotse byose kugira ngo imigendanire no gukorera hamwe hagati y'ibihugu byacu mu bisata bitandukanye inaguke. Aho mvuga kujanye na politike ubudandaji hamwe n'ubutunzi. Ati turashima igikorwa uriko urarangura kandi biriko biradufasha. Sassou Nguesso ari mu gihugu cy'u Burusiya kuva ku munsi wa kabiri. Uru rugendo rugize urwa kabiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze Sassou Nguesso yari mu gisagara cya St Petersburg mu nama nkuru y'abategetsi b'ibihugu bya Afrika yatunganijwe n'u Burusiya. Bitekanijwe ko urwo rugendo rurangira abategetsi bategeka igikumu ku masezerano yerekeye amasoko ntanganguvu udandaje hamwe n'umutekano. Putin yambitse kandi Sassou Nguesso ikidari cy'icubahiro ordre d'honneur kubera uruhara avuga ko yagize mu guteza imbere imigendanire hagati y'Urusiya na Congo. Urusiya bumaze igihe bukora ibishobotse byose kugira ngo bukomeze imigendanire yabwo n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu ntumbero yo kugabanya ingaruka mbi z'ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu murengero nyuma yaho utanguriye ingwano muri Ukraine.
Ijwi rya Amerika no makuru yose agezweho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda abantu batatu baguye mu mpanuka y'imodoka yarimwo abari bagiye kwamamaza president w'ico gihugu Paul Kagame ihuye mu majepfo y'u Rwanda. Baje biyongera ku bandi babiri baheruka kugwa mu misunikano yadutse i Rubavu mu burengerazuba ahari habereye ibikorwa vyo kwamamaza uyu mukandida w'umugambwe FPR Inkotanyi mu ndwiheze. Ibindi kuri no nkuru na Temistocle Mutijima.
Iyi mpanuka y'imodoka yagonza bajyaga mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yabereye mu murenge wa Karama w'akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Yahitanye abagabo batatu, uw'imyaka 45 y'amavuko, uwa 37 n'uwa 26, ikomerekeramo abagore babiri bose bahuye i Karama. Amakuru twakuye mu buyobozi bw'ibanze bw'aho impanuka yabereye agaragaza ko yabaye hagana mu masaha 11 za mu gitondo aho imodoka yabagonze yavaga mu karere ka Nyaruguru. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yari yerutse gutangaza ko umuvundo wadutse Rubavu kuri site ya Rugerero ahamamarizwaga Perezida Kagame waguyemo abantu babiri, abandi 37 barakomereka. Mu kwiyamamaza kwihuye, Perezida Kagame agarutse kuri izi sanganya zombi yihanganisha imiryango y'abahaburiye ubuzima.
Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano, ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe.
Perezida Kagame kandi yasabye ko hakorwa ibishoboka byose impanuka nk'izo zitwara ubuzima bw'abantu zigakumirwa, cyane cyane muri ibi bihe byo kwiyamamaza.
Dukora ibishoboka turebe ko ibi byishimo akazi utegereje imbere kagiye gukorwa twabinyuramo neza tugabanyishije amanuka kubera ko nubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye n'umuntu umwe ntagafe binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe nagira ngo rero ibyo gusa byibutse tugerageze uko dushoboye ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago.
Mu bikorwa byo kwiyamamaza hihuye byatambutswaga kuri murandasi ako kanya birimo kuba Perezida Kagame yijeje abatuye ako karere ko nyuma yo gutorwa we n'ishyaka FPR Inkotanyi bazakomeza kubagezaho ibikorwa by'amajyambere. Abitabiriye ku kwiyamamaza kwa Perezida Kagame na FPR Inkotanyi ahihuye bashimagije ibyo bavuze ko bagezeho babikesha ubutegetsi bwe. Abo barimo na Ishimwe Gloria rwiyemezamirimo w'imyaka 27 y'amavuko wavuze ko atunganya imigati n'imitsima ya keke yifashishwa mu birori.
Mu bwizigame bwanjye nari maze kugira nasabye mwinguzanyo y'ibihumbi 500 ariyo nahereyeho ngura ifuru ntoya yo gukora imigati ndetse n'amakeke ndakora gahoro gahoro nza kugira amahirwe njya mu marushanwa mbasha gutsindira miliyoni 10 ndetse nyuma y'ayo marushanwa naje kongera kugira amahirwe njya mu yandi marushanwa ya Youth Connect naho ntsindira miliyoni 4 n'igice zatumye mva ku bakozi 2 nari naratangiranye ngera ku bakozi 15 mfite ubu ngubu ndetse umusaruro wacu uriyongera twatangiye dukora ibiro 5 ubu durakora ibiro 50 ku munsi ntaga ari ngegeye nyine hari nabandi benshi bateye imbere tubikesha gahunda zanyu nziza mwa mwatuzaniye
nyuma yo kuvihuye kuri uyu wa kane Perezida Kagame yerekeje mu karere ka Nyamagabe aho yavuye yerekeza Nyamasheke na Rusizi ategerejwe kwiyamamariza kuri uyu wa gatanu. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida perezida bimaze hafi cy'umweru bitangiye nta gitunguranye Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi nibo bakomeje guhuruza imbaga ku masite biyamamarizaho. Uko iri shyaka riri ku butegetsi ritangaje abitabiriye kwiyamamaza k'umukandida waryo kuri buri site bigaragara ko babarirwa mu 100,000. Ba kandida Perezida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda na Philippe Mpayimana umukandida wigenga nabo bakomeje ibikorwa byabo byo kwiyamamaza ariko biritabirwa n'abantu bakeya. Frank Habineza kuri uyu wa kane yiyamamarije Busoro ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ni mu gihe Philippe Mpayimana we yiyamamarije Kabaya ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nkibutsa ko mu itora riheruka aba bakandida bombi aribo bahataniraga na Perezida Kagame gutegeka u Rwanda ariko muri bo nta n'uwagize amajwi angana n'ijanisha rya 1%.
Ijwi rya Amerika dusubiye mu Rwanda aho umunyenigeriya apfungiwe muri ico gihugu yatanze ikirego gisaba gupfungurwa vy'abategekanyo imbere y'urubanza mu mizi. Ogusankine Olawoluma avuga ko amaze amezi 6 afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Eric Bagiruhusa.
Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyanigeria Ogusanke Olawoluwa Stefeni niwe bafatanije mu gutanga ikirego gisaba ko yafungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko Ogusanke yafashwe hagati mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize w'2023. Gashema yabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko ubushinjacyaha bwasabye inshuro 5 igihe cy'inyongera kwifunga ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Akavuga ko amategeko ateganya ko nyuma y'amezi 6 ubushinjacyaha buba bugomba kuregera urukiko cyangwa se bugashyingura dosiye ku byaha bukurikiranye huregwa. Ku bushinjacyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha rufite bwo kuburanisha iki kirego gisaba gufungura uyu mugabo by'agateganyo. Bavuga ko iki kirego cyatangwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bukurikiranyeho Ogusanke. Ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari nawe icyarimwe ushobora gusuzuma niba uregwa afunzwe byubahirije cyangwa bitubahirije amategeko. Umunyamategeko Gashema akavuga ko nta myanzuro ubushinjacyaha bwakoze igaragaza ko bwaregeye urukiko. Avuga ko ashingiye ku gihe uwo yunganira yafatiwe biboneka ko kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwakoze. Yibukije umucamanza ko mu nyungu rusange urukiko ruba rugomba kwibwiriza rukagaragaza ko umuburanyi afunzwe binyuranije n'amategeko bidasabye kubimugaragariza. Gashema yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ari ibyaha byambukiranye imipaka, bityo ko kuvuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha Ogusanke bitari ukuri. Yavuze ko yaburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe. Ubushinjacyaha burarega Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwanda kazuba muri ibyo birwa mukobwa kazi Jennifer amuha konti ye yo muri banki AES muri Chypre busobanura ko iyo konti yayikoresheje mu kunyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki buvuga ko bimaze kumenyekana uregwa yahise ahungira mu Rwanda hari naho haba umugore babyaranye umutoni wa Sepisi akigera mu Rwanda byamenyekanye ko mukobwa wase afungiwe muri Chypre nk'uko bikuye mu nyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego bumubaraho ko yaba yaribye abarirwa mu 30,000 y'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga agera muri miliyoni 40 mu mafaranga y'amanyarwanda gusa umunyamategeko Gashema akavuga ko k'ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyanigeria yakoreye icyaha mu mahanga nta bubasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha avuga ko butagaragaza inyungu z'u Rwanda cyangwa z'umunyarwanda zabangamiwe uyu munyamategeko akavuga ko nta mpapuro zo ku rwego mpuzamahanga zatanzwe zisaba ko Ogusanke yatabwa muri yombi amabaruwa ijwi rya Amerika ifiteho kopi ku mpande zombi agaragaza ko polisi ku rwego mpuzamahanga Interpol ya Kigali yandikiye ya Ankara muri Turukiya isaba dosiye ifunze mukobwa wa se Jennifer yagombaga gufasha inzego z'ubutabera mu Rwanda kumenya ibikubiyemo bugaheraho bukora dosiye ikurikirana Ogusanke kuko buvuga ko bafatanyije ibyaha polisi ya Ankara muri Turukiya yasubije y'u Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko ibyo bidashoboka kuko nta masezerano bagirana yo guhanahana abanyabyaha ivuga ko binabaye ibyakorwa binyuze mu nzira za diplomasi ibyo ariko byose arabihakana umucamanza yatangaje ko azamumenyesha icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
mu Rwanda turaza gusubira yo handi hato ariko imbere yuko tujayo tubanze tuje mu Burundi aho igisata cungururizwamo imanza muri sentare ntayinyuzwa cemeje urubanza rwaciriwe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Alain Guillaume Bunyoni bamukatiye gupfungwa ubuzima bwose hamwe n'ihadabu y'amahera imiliyaridi 22 n'imiliyoni 713 y'amarundi ibintu atunze ariko atashize ku rutonde rw'ivyo yerekanye muri sentare mu 2021 byose bizo chabifatwa sentare yavuze ko ingingo ica ishigwa mu ngiro ubwo nyene uruhande ruburanira General Alain Guillaume Bunyoni ntacu ruratangaza ino nkuru turagaruka ko mu makuru yacu yo mu gitondo Ijwi rya Amerika muri kurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi turabira hamwe iby'amasezerano ngenderwako mu kiganiro mpaka ca mbere kiza kuba uno munsi wa kane hagati y'abakandida Joe Biden w'umudemokrate na Donald Trump w'umurepublikan Thomas Kamilindi atugire ku muriri w'ino nkuru
mu matora yo mu 2020 ikiganiro mpaka ca mbere cya kandida Biden na Trump wari umukuru w'igihugu ashaka manda ya kabiri icyo gihe cyabaye ku itariki ya 29 y'ukwacyenda muri uwo mwaka nyine muri kaminuza yitwa Case Western Reserve mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu cyamaze iminota 90 umunyamakuru wakiyoboye Chris Wallace wa television Fox News yarazwiho ubunararibonye ubushishozi n'ubwihangane bwo mu rwego rwo hejuru ariko byaramunaniye pe kugishyiramo ituze cyaranzwe n'akaduruvayo kuvugiranamo cyane no kubahana guke cyane
let people know you're a senator I'm not going to answer the question because the question is
who is on your list Joe
this
who's
is
on
your so list right.
gentlemen I think we've ended
so
this
nguko uko byari bimeze kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za Amerika The Washington Post cyabaruye inshuro 71 Trump yavugiye muri Biden n'inshuro 22 Biden yaciye Trump mu ijambo amasomo yavuyemo nuko televiziyo CNN ikoresha ikiganiro cy'uyu munsi yashyizeho amabwiriza bombi bagomba kugenderaho yayabashyikirije mu kwezi gushize barayemera bayashyiraho umukono bityo ababaye amasezerano baza kubahiriza mu kiganiro cya mbere cyo mu 2020 nubwo hari hakiri icyorezo cya COVID-19 mu cyumba cyabereyemo nk'uko byari nk'umuco muri bene ibi biganiro mpaka by'abakandida harimo n'abaturage bake bamwe bo mu miryango y'abakandida bombi na bamwe mu bakozi babo bo mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza uyu munsi noneho rero nta muntu n'umwe uba uri muri studio za CNN mu mujyi wa Atlanta umurwa mukuru wa leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu uretse Biden na Trump n'abanyamakuru babiri b'inararibonye ba CNN umugabo witwa Jake Tapper n'umugore witwa Dana Bash baza kuyobora ikiganiro. Abakandida ntibemerewe kuvuga ka diskuru kagufi ikiganiro kigitangira. Abanyamakuru barahita batangira kubabaza ibibazo, ariko nyuma y'ikiganiro buri mukandida araba afite iminota ibiri yo guca umwanzuro. Kubera ukuntu bavugiranagamo ndetse banatukana mu 2020, uyu munsi mikro ibifunguye niyuza kuba arimo avuga wenyine gusa. Mu gihe arimo avuga, iyundi irabifunze. Buri wese agomba kuvuga ari uko umwanya we ugeze. Azajya asubiza mu gihe cy'iminota ibiri gusa, hakurikireho umunota umwe kugira ngo kandida agire icyo avuga ku by'undi arangije kuvuga. Agatara gatukura kazajya kamyasa umwanya wa kandida wo kuvuga ugiye kumushirana. Mu minota 90 ikiganiro kiza kumara, Biden na Trump ntibemerewe kugira icyo bavugana n'abashinzwe ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kwabo. Nta nyandiko abakandida bemerewe kwitwaza. CNN irabaha ikaramu n'impapuro bashobora gukoresha mu gihe ikiganiro kirimo kiba. Aho buri wese aza kuba ahagaze imbere y'imeza ye, hatoranyijwe bateye igikoroto hejuru. Niko byagenze no kumenya uza guca umwanzuro wa nyuma na nyuma. Igikoroto cyahisemo Trump, niwe rero uza kuvuga bwa nyuma na nyuma. Icya nyuma amasezerano avuga nuko abanyamakuru ba CNN bafite uburenganzira bwose bwo gukoresha uburyo bwose bashoboye kugira ngo buri mukandida wese yubahirize igihe cye cyo kuvuga kandi akoreshe ikinyabupfura n'ubwubahane.
Tukivuga kuri iki kiganiro mpaka, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abantu batatu batandukanye baba ngaha muri Amerika, bumvikanisha ico bibaza kuri ico kiganiro ubwacu hamwe n'ibibazo nyamukuru bihava bikivugirwamwo. Abo barimo mwarimu Lionel Remesha yigisha muri kaminuza yo mu gisagara ca San Diego, umumenyeshamakuru Placide Magambo aba i New York, hamwe na Leonce Akizimana akurikirana hafi politiki yo muri Amerika akaba mu gisagara ca Chicago. Niwe atangura avuga ico yiteze kuri ico kiganiro mpaka hagati ya Donald Trump na Joe Biden.
Ikintu niriye nk'uko abantu abanyamerika benshi babirindiriye ni ukuza kuraba uko ari babiri ingene baza kwifata, kuko hariho nka Biden bibaza yuko ataza gushobora guhagarara iminota 90. Nk'uwo baraza kuraba yuko koko ari umuntu afise inguvu, agafise inguvu zo gushobora gutwara kuko n'amakenga menshi bafise kuri we. Trump n'abanye bari n'ingorane turaza kuraba yuko aza gushobora kugira ubushinga ntahe. Ni ibintu benshi baza kuraba ko ashobora kuvuga iciyumviro ntaguma adaciramwo abandi, mugabo nibaza kubiza koroha kubera ubu baza gushobora kuza baramuzimiriza ko mu gihe iminota yiweheze.
Ubuze ivyerekeye ko Perezida Joe Biden adahava amara iminota 90 uri kuvuga imyaka yiwe?
Iyo abantu baza yuko imyaka yiwe ari myinshi naho na Trump afise myinshi.
Placide Magambo, izo mpaza ku mugoroba uyu munsi mu ijoro aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muziteze ko iki ikintu nyamukuru mwibaza ko yaba gishikirizwa n'iki?
Nibaza ko ari debate ribuze kuba ikomeye cyane iza kugaragaza hari abantu benshi batarafata icyemezo cy'uwo bazatora aho bahagaze. Kuri ubu ngubu nibwo bwa mbere bibayeho ko hari abantu benshi badafite aho bahagaze ku mukandida, kandi noneho ni ubwa mbere tubonye mu mashyaka yombi nk'uko nabibonye mu bitangazamakuru muri iki gitondo bavuga ko nka 64% by'abademokrate bavuga ko bifuza undi mukandida utari Biden, na 55% mu barepublikani bifuza undi mukandida utari Trump. Ni imibare iri hejuru cyane. Niteguye ko ari debate ishobora kuza kugira aho isiga abantu bahagaze, ariko ahanini abantu bashobora gutungurwa na Biden uko bamuha intege nkeya. Hari ibintu byinshi badebataho nk'umupaka, politiki zo ku mipaka, abinjira aba immigrant, noneho hakaza n'ikibazo cy'ubukungu ubungubu busa n'ubute ikibazo hano muri Amerika. Nibaza ko ari debate ishobora kuba iza kuba ikomeye cyane cyane ko ije mu gihe gitunguranye. N'ubwa mbere bibaye hataraba convention yaho bemeza abakandida. Nibaza ko nitezemo byinshi ngewe, nibaza ko bishobora kuza ni debate iteye amatsiko cyane gukurikira kuri uyu mugoroba.
Negome Professor Lionel Remesha, mwibwiye mwiteze iki kuri izi mpari zikomeye cyane gose?
hazoba hariho imigambi myinshi baza kuyaga turifuza yukumenya neza imigambi bose bafitiye igihugu kuko urabona bose ubu bose President Biden afise experience gutwara igihugu eka na Trump yaratwaye mu myaka iheze urumva ubu abanyagihugu twiteguriye kumviriza neza imigambi yabo mu by'ubutunzi kuko nk'igihe ireti hari yatangura ibiciro byagiye biraduga cyane by'imfungurwa canke n'ibindi bintu abantu benshi bakoresha ibiciro byaraduze ariko no ku isi byaraduze ariko aragerageza tora imigambi utuma ibyo biciro bimera nk'ibitangura kugabanuka urumva icyo ni ikintu abanyamerika biteze kumviriza ku bintu by'ubutunzi hariho n'ikibazo iki kibazo cya Israel na Gaza hamwe ni urumva barashaka kumenya aho bahagaze hari ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine hariho ikibazo nk'uko Placide yamenyesheje umushinga na Placide ikibazo cyo kuri ku mipaka abinjira batabifitiye uburenganzira urumva ibyo byose nibyo abanyagihugu biteze kumviriza
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose kandi nk'uko twabivuze abantu isinzi cyane cyane muri Amerika ikanahandi ku isi hose izo mpari barazirindiriye turasubira rero kubatera kamo inyuma yaho izo mpari zirangiriye kugira ngo mugire icyo mutubwiye ku bizoba byashikirijwe n'abo bategetsi babiri bakomeye bo ku isi murakoze cyane rwose
murakoze
kiganiro mpaka cya mbere cya television CNN hagati ya President Joe Biden n'uwo yasubiriye Donald Trump ijwi rya Amerika riza kukibashikiriza ikibiriraho biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu n'urubuga rwa internet wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com aza kuba ari saa tatu y'ijoro ku masaha yo ngaha Washington DC ni ukuvuga saa saba y'ijoro ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ukaba uza kuburikira maso uze kubana natwe urabe ico kiganiro niro ku rubuga rwacu wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com utari maso turakikubikira uze kuzinduka ukiraba ku mbuga zitandukanye zacu zirimo na Facebook nababwiye ariyo VOA radio yacu nuko rero akabe no ngaduce dusozerera no makuru no mugoroba makoze kudutega biri kuri micro mari kumena Diana nini nahaje amajwi y'ibiganiro n'amakuru vyari bihagarariwe na Etienne Karekezi byashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma ekipe no mugoroba twifurije kubandanya mugira ijoro ryiza mubahe no mu vyanyu murarahajyana hatarya naharari umwasi turongera mu gatondo.